Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tumaze gushyingura abantu bagera muri 15 kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bagera kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburi irengero.
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis arongoye inkambi y'abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuzi irengero ryabo inyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi ahakoresha mijya onu ryitaho impunzi HCR. Maombi Louis aragaruka kandi handi hato no kubitigira iby'abanyeko byabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano muraza kuvyumva handi hato. Hagataho wahoze ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy afungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato. Nainda biche kumasonga mukanya wahoze ari perezida w'Ufaransa Nicolas Sarkozy afungishije icamaso ahari kwasambishirizwa ahitwa Nanterre ni hafi gisagara cha Paris mu Ufaransa. Amakuru atangazwa n'ubutungane bwa Nanterre yemeza ko Nicolas Sarkozy ariko abazwa ku mafaranga yo kwiyamamariza amatora yiwe mu 2007 yoba yararonkeje bidace mu mategeko n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi. Abari kubakurikiranira hagufi by'urwo rubanza rwa Sarkozy bavuga ko na Brice Hortefeux somambike wa Sarkozy higeze no kumubera mushikiranganje intwari hagati mu gihugu nawe nyene ariko arasambishwa ariko we yidegembya kuri yo dosiye nyene y'ayo mafaranga. Amwe mu mafaranga abariko baburanisha Nicolas Sarkozy bashaka ko atanga ko umuco ni yagera ku 500,000 vy'amaero wigeze kuba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Faransa ku ntwaro ya Sarkozy Claude Guéant yigeze kuronka kuri konte yiwe ya banke arungitswe n'ishirahamwe ry'umwe mu bashingwamanza bakomeye ye muri Malaysia yaba Sarkozy canke uwo Claude bose bavuga ko ayo mafaranga atasana fitaniye niyo dossier ya Libya ayo Muammar Gaddafi yoba yarahaye Sarkozy bidace mategeko nta uyazi igitigiri. Nicolas Sarkozy ayoboye Ufaransa kuva mwaka 2007 kugera mu 2012 inyuma yaho yaragerageje kwitoreza iyindi manda ariko bimuta ku amazi. Amashamwe ntamwe n'ibihugu bitanga imfashanyo bazohura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazohura mu kwezi kuza i Geneve ku murwa mukuru w'Uswisse kugira ngo barondere rehamwe umuti ikibazo c'abanyagihugu bari mu bihe by'ubukene burenze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ikinajya amafaranga angana imiliyoni 13 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'intambara. Umukuru w'igisata kijejwe imfashanyo muri ONU Marc Lowcock yabwiye inama ya ONU hijejwe amahoro n'umutekano ku isi kuno wa mbere ku imfashanyo zikenewe ziyongereye inshuro zibiri mu mwaka uheze bitewe n'intambara ibera muri ico gihugu. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman yitezwe i Washington muri Nondwi ni mu gihicuka kibi kiri hagati ya Arabia Saudite na Iran kibandanya ciyongera. Mohammed bin Salman ategekanya kubonana na Perezida Donald Trump kuri uno wa kabiri. Trump akaba yamye yerekana ko ari ku ruhande rw'intwaro ya cami y'abasunit isanzwe itumvikana n'intwaro ya Iran yiganziwe n'abashit. Mu kiganiro yahaye televiziyo aha muri Amerika, Trump yagiranije umutegetsi wa Iran na Hitler avuga ko mu gihe Iran igihugu ca Iran coronka ikirwanisho ca nuclear, Arabia Saudite nayo yoca igikuri kira. Radio Ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva atankomanzi mwe mutwumva muri mwikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunze bijwi rya Amerika. Ubuyobozi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15, abagera kuri 80 nabo akaba aribo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze iminsi bakorera imbere y'ahakorera ibiro by'ishirahamwe gitaho impunzi mu Rwanda HCR. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yarabasuye kugira yuko hari nabo batazi iyo barengeye. Reka twumve inkuru yaduteguriye.
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo, ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi. Zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3. Izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira, kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi, kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi, ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi. Ni ibintu bikomeye, twabuze icyo turi cyo, twabuze agaciro, twabuze umuntu duha agaciro. Agaciro ka kimuntu nta kuduheruka, nta nako tugira. Uburyo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafite ukibarisa.
Ababyeyi turarenganye, dufite agahinda. Birababaje cyane bitena gahinda.
Dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu, nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi.
Nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri, ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS Badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye, ushireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'aya mabuye baterwaga, ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi bahaguriye ubuzima bagera kuri 5.
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashinguwe impunzi 8 mu irimbi rya Birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Byari mu bwiru bukomeye, kandi abafite ababo bahashinguwe ntibaremera ko babashinguye, kuko byakozwe mu buryo batemeye, babihatiwe n'ubutegetsi.
Nta mihango yabayeho muri make isanzwe y'abantu baherekeza ababo.
Byagenze gute? Byakozwe bite? Byakozwe nande?
Byakozwe na leta. Wari umunsi w'umuganda, abantu bashyinguwe n'umuganda, ntago bashyinguwe n'ababo. Ntago twabashyinguye twe. Nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye murumuna wanjye. Ni umuhango nitabiriye, mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda bagakora tracement y'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande. Murumuna wanjye nge ntago namuherekeje, ntago namushyinguye.
Nyuma yaho HCR itangarije ko impunzi zishwe ari 11, ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga ko uretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye, abamaze gushyingurwa bamaze kuba 15. Uyu ni Bwana Bangutse Mahombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzi we bakorana muri komite nyobozi.
Nyuma yaho bashinguye 8 ku Kibuye tutabashinguyeho, mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa 3, aba 11 nanone, ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazi irengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo, yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye, kuko ntabo twigeze tubonaho. Ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15.
Kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye, abandi bagera kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse, n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, Minisiteri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimar yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza. Minisitiri Jean d'Arc de Bonheur uyobora Midimar yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa.
Mpagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro, turabihanganisha. Nk'uko mwabibonye, iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka. Ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva.
Uhagarariye HCR mu Rwanda Bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka. Ashimangira ko HCR nta wizaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga. Imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe. Polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri, tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera. Aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kiziba bavuga ko bizwaho bari nubwo kubasura bitoroha.
Uretse abafunguwe bari batubwire ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22, ariko ubundi mu byukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri. Mu byukuri ni ikibazo gikomeye.
Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bavuga ko hari abandi batazi wiyo bari, niba bakiriho ntibaza aho baherereye, niba baranapfuye ntibashyinguwe. Bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye, kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere. Nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 17,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996. Claude Ganza, Munyamagana, Ikarongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije yo mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda. Mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru avugwa mu karere turayabandanya. Urundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango. No urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Umunyesha makuru ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira.
Umugwi wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu by'ubudandaji. Ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Economique mu Gifaransa. Ubwo rubanza rwashengishijwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu vyari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ata makori n'amatagisi birinze gusabwa. Abo bitwaye bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa biva i Buraya vyuzura mu karere, maze amahinguriro mato mato akabura isoko, gutyo akugara agahomba. Maitre Nestor Kayobera aburanira Leta y'u Burundi niwe yashikije ijambo ku izina ry'abagenzi we.
Abanyarwanda barayasinye na Kenya barayashira kumukono, ariko twebwe abarundi twashira kumukono na Tanzania n'Ubugande. Mu Tanzania rero yaritwaye avuga yuko abasinya ayo masezerano banyanze amategeko yo asaba yuko n'abatashaka kumukono rero batashaka kumukono. Twe twerekana yuko gushaka kumukono amasezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye sumunyagi waje gutwitwarira, ariko cyane cyane twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hagarika amategeko kandi bibaza amategeko. Nico tumari twise nawe twiyemera ko yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu ntiraba ngo rungo ni leta. Nico tumari tuvuga kuti ara yarafise uburenganzira bwo kwitwara kutwara n'ibihugu, ariko natwe twari dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura.
Uwo mugwi w'abitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare. Sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije. Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera abitwaye basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira ico cyumviro, sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ko batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari.
Hayo masezerano akavuga ati ivyo by'umushingamanza w'ubundi avuze turabishimye turabikengurutse. Hayo mayo dutsinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gato kuri uwo muntu vyerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu batoza gukirisha isentare cyane gukirisha ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro. Cyo kimara yo twebwe dutsinze imanza nk'izi cyane cyane amasentare nk'aya muzamakungu biratuneza cyane ko bibura kayo yuko by'ukuri inyungu za leta tuzibikira twazibungabunga ndetse naco umukuru w'igihugu amaze iminsi yerekana muri bya byigwa by'amaze iminsi atanga by'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu. Murazi yuko igihugu cy'undi cyashatse kwatera ku mukono cyane kubera yuko cyashafata ibihano ntabwo cyari gufata gushyira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi cyane muzi yuko bari badufata ibihano.
Abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Pierre Clavé niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ejo gi Amerika chatuandanize ikiganiro wanyu mu ntara kukiyago cy'abanyedini duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura atwakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo.
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patiri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Mahoro neza.
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline Ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Yego namwe turabaramukije.
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije.
Turamukije turamasaba turi kumwe turamasaba natumviriza.
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane kubikogwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ibyo mwebwe mubivuga ku iki nk'indongozi z'amasengero n'amadini.
Murakoze cyane. Aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima. Mugabo ntiyaje afatiye kuko Imana yaremye umugabo n'umugore. Ni nacyo gituma yo na mategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nicyo gituma itegeko ryiza ryingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabakiriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Ajya ciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Mugamuri kiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku by'Imana yatunganije.
Ayimategeko je nibaze yuko nabo nyine batoshiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana muga ntavuge ngo baze kungana kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke atawumugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana aho nibintu batazoshikako no kuri sino haba mbeshe bahava baza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byo bidashoboka muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico turacumvikanako muga uvuze ngo dusiye amategeko yuko ibi igitsina gore ngitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri nuko Imana yaturemye.
Ariko kenshi iyo bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita emancipation kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye. Rero kubw'ibyo ni byiza ko mu rugo hoga umugo rutonde kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo. Mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukaniro kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabi ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashogaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyengo muzi kuvyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse.
Uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakajya kwikorera amabuye
bakakorizana ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwo arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko icyo niko nashaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa ni jambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe biza biriko birahera no kuvuga ko tuzatura turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije no kuri cyo riko ravuga nkuko mugenzi ko ravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakwishwa no kubatandukanye mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho bona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana zumvikane ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kubazisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muruko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mara umuhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka koko cyane cyane tugaruka kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho nibikorwa by'ingufu abakenyezi bafite ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afite akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nkuko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikandi atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi nibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba ntembandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi gukingira umukenyezi cyo nagomba mbwira abakenyezi imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo byazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyakagateka imana yahaye umukenyezi amaze kubona inkoko kaziri kisaba ngo ibisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nkuko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo byunganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo ntibyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kinganama bakabona kuduka nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishirahamwe rishira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishyiraho iryo ziterambere ku bakenyezi byo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'iby'abagabo
murakoze cyane ibyo bijanye n'ubumenyi bw'iby'umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise
ariko
arabikora rero ibyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wa muhamagara w'umukenyezi uburyo nk'ubu nkajewe yabana ni nk'umu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana mu ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumviye ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nawe ngo aca aduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyaduze mu kirere yibongenze ndishobora no gukikoroka
Pasteur hari nafite vuga kumbure birashobora kuvana n'ibyizegwa kandi turubaha ibyo umuntu yizera mu bijanye n'idini kiwe
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikiganiro kirabandanya Pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life mwari muvuze muti abakenyezi kugira bumve ko bangana n'abagabo muti birava n'ukuntu baba bizera
twegwe ugiti cyacu ijambo ry'Imana ntamwe ribuze umukenyezi gukora ibyo bikorwa tunabiravye tubona nk'abakenyezi bashoye gukora igisirikare n'igipolisi cyane nibaza yuko none bose twasanze abana babo barapfuye ingo zabo zarapfuye nimba ijambo ry'Imana ritabibuza twebwe twizeye hamba tugasanga mu ngo zabo barubatse neza kuko umuntu wese ashobora gushyiraho urutonde turavye nk'abadamu bubaka amazu turavye nk'abadamu batwara indege turavye nibaza yuko hariho abagore bazisambura atani ico bakora umugore akicara mu rugo atakaza afise hamba ugasanga ahubwo yararusambuye atakora nibaza yuko iyo umuntu ari kavuga uko yishimikije ibyo yizera aha birakomeye n'ukuri kuko umuntu wese akwiye kwizera ico Imana yibimubwira rero mu gihe nimba hari abantu bizera yuko tuvuge nk'igitabo je nizera kiratwereka abakenyezi bahagurutse mu rugamba kiratwereka aba kenyezi mukenyezi ari mu migani Salomo yavutse mu migani 31 avuga ku mugore wo twite ni femme virtueuse numudamu akere butsavyuka kare arara akora ibintu byinshi ariwe ngo mu rugo rwiwe nti haburi inyungu azana iterambere ry'urugo kandi kubona ko umukenyezi ngo umugabo acahagarara ahantu mu ikombe ry'abandi bagabo akavuga ngo hari abagore benshi ariko barusha bose
amubwira kabiri hari ibintu wavuze nyakwa mumenyesha makuru uti hari ibintu biriko biraza bishashe nk'ibyo byo kubakanika oya hari ibintu ahubwo byinshi dusa nuko twibage mu gabyo ahora kera nuko nkatwe turigishwa yuko twofasha abakenyezi bacu mu bikorwa barimo nta kibi na kimwe cyo kumufasha gukinjika nta kibi na kimwe cyo kumufasha koza umwana ni bikorwa bisanzwe bisaba gusa kubishobora kubikora kandi imbere yacu kera cyane gose n'intuma yaduhaye umuco kuri icyo yarafasha abakenyezi biwe yafasha abakenyezi byumvikane gufasha abakenyezi ni mu nshingano n'umugabo yoteza kugira nta kuntu umugabo yovuga ngo avuye mu kabare byo tumenyereye agashika avuga ngo mbega ko tarahije siko byategerezwa
mwebwe rero nk'indongozi z'amasengero n'amadini mwobashigikira gute kugira ngo nyene ubwo bumenyi nk'uko pasteur ari nayo karavuga ati nk'ibikorwa nka byose bashoboye nimba bashobora ati kuja gufata inkoho bakaja mu ishamba bakarasa nk'abandi bakagwanira igihugu ati ibikorwa nk'ivyo we bakarara rubunda na kuvuga ariko nabo bashoboye bagumye muri ico kibanza nimba bigishwa kuguma muhira bakavyara ama bakonsa abana nimuva ko baba ariko babarabandanya bacinyizwa
uya ntibabirisha kuko nibaza ko birabirisha kuguma muhira no kuvyara kuko ibyo kuvyara iyo sinyinyigisho bakironka iyo ni ndemanwa kuvyara iyo ni ndemanwa kandi nta nimwe ariko arayihindura aha ku isi nta nimwe bishobora ariko ico tuvuga tuti tubahe inyigisho bamenye nubwo burenganzira gose afite ko hari burenganzira bwinshi bafise batazi babumenye buba ari bwanakurikirana kuko hariho abantu usanga nko kwavyo ngo bahohotegwa bagahotegwa mu bintu barafite uburenganzira ariko kandi bamenye yuko uburenganzira bafise hariho n'uwundi bwiwe yahoza gutangurira ntituze kwinjirana mu byo twashaka kuba tujejwe mugabo ibikogo mu kenyezi ashobora abikore ku neza yiwe n'ineza y'urugo n'ineza y'umuryango
hariho umugore ashobora kuvanga akaja kudandaza canke akaja mu ishuri umugabo nawe ariko arakoresha king ama ubwo bumenyi bwose bakaza barahuriza hamwe bagaca batumbereza umugambi w'urugo rwabo bijya rero byuvuga ngo umukenyezi ni wo kusasa ngo umukenyezi ni wo kuryama ibyo wonye n'ubumenyi buke rero ntituriko dufatira ku bumenyi buke rero dufatira ku cy'Imana yategekanije
iryo jambo ry'Imana nkuko muri ko murabivuga
nibyo harakenewe ko inyigisho zitangwa mu mice nyinshi canke yose urashobora kuba ofise amashuri menshi impamya ubushobozi nyinshi mugabo bijanye n'imibano ubizi ku bintu bike nkuko umuntu atage mu ishuri ashobora kwaza ibintu by'imibano mugabo ibyo bindi byizo mpanya ubushobozi atabyafise byumvikane rero ko n'abantu tuvuga ngo twarize twace ku ntebishure hariho ibyo tukuye kwiga bijanye n'ingene twe gufata abakenyezi bacu nibaze yuko abo bakenyezi bavuga ngo bashaka ko umugabo n'umugore bangana bafatira ku bantu babiri cyangwa batatu bamwe bavuga ngo umuryango ashobora kuba umwe agatukisha umuryango bahohotera abo babana bakashaka kuca babifata muri rusange bafata akarore kuri bajya abandi benshi babanye neza bamuha agaciro kiwa kwiye na ruguru nk'uko ukoravuga ruguru na benshi ruguru bivanye n'imibereho inge n'ibimeze baca bacagwe na kuya nibutse ko imbangwa amazi abaye makebegwe imfizi mugabe kibagira kwiyo mfizi kugira ngo amazi ariko make ari yateza kuba yavomye urumva siko turahumvikana agashaka kumenga ubye bike bibiye kubagwiwe n'ubumenyi buke nko patire ko arivuga mugenzi ningaha bikuye ko tuyigisha ku munsi kuko umuntu ateza kwiga kuva avutse gushika tumuzize kwiga hajya kwiga kurangira uko umuntu bamuhambye niho aheza kwiga
ego reka tubashimire pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero abundant life turabakenguruki
ego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira
ego namwe bwe patire Pierre Sengiyumva muri mu biro bijeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
murakoze cyane ndabakengurukiye ndashimiye nabo bavukanye twahuriye nga
ego twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse nawe tugushimire cyane kuri ico kiganiro waruhejeje kuremesha abashaka ko tubashikiriza ibitandukanye mushobora kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com mwakoze nshuti bakunze mwariko muratwumviriza Diane nahaze twari kumwe kuri micro Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi hamwe na engineer Thomas yashikanye ahiwanyu twemi tuyifurize kuroranikwa